Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa gatanu n'igenekerezo rya kane ndamukiza n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Nshuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira Radio Nzamba gatya kawe, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi, nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Jeremy Manirakiza, haheze indwi afungiwe mu gasho k'iperereza yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuye mu rugendo rw'akazi muri Maroc. Ishyirahamwe APDH risaba umukuru w'igihugu gufuta ingingo y'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yo gushinga ibiciro by'ibifungurwa n'ibindi byankenerwa yari yafashwe kugira abadandaza ntibagume baduza ibiciro uko bishakiye. Iyo ngingo ngo aho gutorera umuti icyo kibazo, ahubwo ngo yatumye n'ibyahuha bihuhuka. Ubwoba n'imyidogo ni byinshi mu mpunzi z'Abarundi baba mu makambi atandukanye yari mu gihugu cya Zambia. Ntibafise uburenganzira bwo gusohoka makambi babamwo kugira baje kwisumamwo. Iyo basohotse barakubitwa no gupfungwa bagapfungwa aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Jeremy Manirakiza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB, ari mu minwe y'iperereza kuva kwa gatandatu w'indwi iheze. Ibyagirizwa ntibiramenyekana kugeza akaba yafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bavuye mu rugendo rw'akazi mu gihugu cya Maroc. Mu gasho k'iperereza yasanzeyo abandi batatu bo mu muryango wiwe, Idunido na Bonfise Niyongere.
Jeremy Manirakiza, umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi, kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ahagaritswe n'iperereza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu begereye umuryango wiwe ntibigeze bamenyeshwa icyo afungiwe cyangwa icyo yagerezwa. Bafise ubwoba n'amakenga ku mutekano wiwe, na cyane cyane ko yasanze abandi bantu batatu mu muryango wiwe bamaze hafi amezi abiri bapfungiwe mu busho bw'iperereza. Abo nabo bakaba bagizwe n'abapolisi babiri hamwe n'umusivili umwe, bakaba ari abishwa biwe babiri n'umuhungu wabo umwe. Kuva nabo bafatwa naho batafatiwe igihe kimwe, ntibarigera bajanwa imbere y'ubutungane ibitekubiri n'igitabo kivuga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikaburanishwa. Amakuru ava mu wegereye umuryango akavuga ko byo bariremenhanya bariko bakorerwa, na cyane cyane ko wafashwe ubwa mbere babanje kumufata hanyuma telefoni yiwe bayitora ukwayo, kandi bakaba batigeze bayimusubiza. Bamwe mbere bakavuga ko ibyo bariko baragirizwa byoba ari ivyanditswe hakodeshejwe iremenhanya mu gisata cy'iperereza cya cybercriminalite. Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka barongoye iperereza ngo bagire icyo bavuze kwifatwa agasaki isaki ry'abantu bo mu muryango umwe.
Urakoze Bonfise Niyongere. Ishyirahamwe ya APDH ryasohoye kuri uno wa gatanu itangazo ku bijyanye n'itegeko ryo kwa 17/2025 umwaka wa 2025 ry'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere, rijanye n'ishingwa ry'ibiciro by'ibiribwa n'ibindi byankenerwa. Ishyirahamwe ya APDH ribona ko iyo ngingo itigeze itorera umuti ikibazo kijanye n'iduzwa ry'ibiciro, ahubwo ngo n'ibyahuha byarahuhutse. Kurikira Evariste Nkunzimana ajeje kumenyesha amakuru muri APDH.
ishirahamwe ya Prodehasi ryama ryasemereye ko iduga ry'ibiciro ryabaye akayobera abahinga aho abanyagihugu batakironka icyo bafungura kubera ubuzima buzimbye. Iryo tegeko ubuhohorije gutuma rije kongera ikibi mu kindi. Muri kahise byarerekanye yuko kwivanga kwa leta mu gushinga ibiciro bitigeze bizana akarusho na gatoyi ku banyagihugu, ahubwo ibiciro bishingwa na bene byo bivanye n'iyo bivuye kwari hafi cyangwa ari kure uko bingana urabye byinjira n'ibisohoka, uburyo uwimbuye aba yakoresheje igitoro cyakoreshejwe kugira ngo uwo mwimbu ushike aho ibyo bidandazwa biriko biradandarizwa. Muri rusangi bica mu ihiganwa icyo twakwita mu Gifaransa projet de la conférence.
Ishyirahamwe ya Kodiyashe ribona ahubwo ko iryo tegeko ryaje gusongera isibe mu banyagihugu bugarijwe n'ubukene. Akodiyashe rigasaba umukuru w'igihugu gufuta iyo ngingo n'ubunyene kurikira Evariste Nkunzimana.
Iryo tegeko rije gutuma rero ibyahuha bihuka mu gihe abanyagihugu bugarijwe n'ubukene butagira izina. Bizonatuma rero abantu bikika mu kiza mu biturire, abandi baje mu busuma kubera atakaba ari bugire, abapfungwa bafungwe, abanyororumba bazoca biyongera, narijya n'abariyo bari mu buzima bubi cyane. Ibyo dusaba leta y'u Burundi duhereye ku mukuru w'igihugu wewe se Barundi, tumusaba yuko bwa mbere yofuta iryo tegeko ry'umushikiranganzi ku neza y'abanyagihugu. Icya kabiri ko yofata n'izindi ngingo zotuma abanyagihugu boroherwa bakaronka icyo bafungura n'ibindi bya nkenerwa mu buzima bwa minsi yose. Tukongera tugasaba yuko abategetsi bokwamana ntaryo bagirana ibiganiro mu gufata izo ngingo, bakagirana ibiganiro nabo zega izo ngingo ku buryo kuneza y'abarundi bose.
Inzamba
tukubitire muri aruko bw'igihugu mu ntara ya Ngozi. Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi cyo kimwe no mu bindi bice nka byose by'igihugu ntibabona uko bagiye kubaho biturutse ku ibura ry'umuyagankuba. Bemeza ko bashobora kumara iminsi ishika itatu tabonetse, ibituma ubuzima bwabo bwa buri munsi bushizeho kugorana, bibatera amakenga menshi kuri kazoza kabo no ku mbono rusangi ya leta, mu gihe badasiba kwizezwa ko izindi ngomero zigiye kugurugwa yagankuba ukaba umurengera byofata nk'indoto. Byinshi kuri iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Claude Manirakiza.
Nk'uko bivugwa n'abo banyagihugu bo mu ntara ya Ngozi, imyiheburo ni myinshi kuko bibagora kubaho bitewe n'ibura ry'umuyagankuba. Bemeza ko bashobora kumara iminsi itatu batawubonye kandi bawukeneye mu mirimo no mu buzima bwa buri munsi. Tumvire zimwe muri abo banyagihugu.
Hari ushobora kumara iminsi ibiri itatu atamuyagankuba, hanyuma iminsi ibiri itatu atamuyagankuba gutuma tubona ko hari akazi, kandi izi ayigeze ituma tubona ko yahangayikanye isura rukomeye. Abakoresha umuyagankuba bakoresha amamashini ashya, abafite amasaro dukafire, abasudira ibintu, eka ibintu byinshi by'amarekara. Bose baba bicaye bakirwa batayize umakimijyana ushobora kuhagirira ingorane ku muyagankuba gushika uwo munsi ubuyobozi bw'ubuzima bw'igihugu.
Bafite amakenga kuri kazoza kabo mu gihe leta yu iguma yizeza abanyagihugu ko ingomero zigiye kugurugwa. Ibyo babona nk'indoto nk'uko abategetsi bafashe ingendo yo kuza babesha abanyagihugu.
None ikagenda gute? Izo ndoto ziyo mbona kazoza bibakunda gute? Kwa bamwe batwizeza n'ingomero zigiye zugurure, mbwa abategetsi bacu ntitubanemeye? akama singa bafashe ingo zo kutubara duhenda bireneshe bakeneshe inyaga ngo agere kuri ngomero agira umero rubiro ge umurenge ngo tukadoma mu ndo tukadoma mu majambo seka kiringo cyabo sangira cyaba bakinkiye uko no dimisho yaye
tubivuze ko icyo kibazo cy'umuyaga nkuba kimaze igihe kitari gito kikaba kije gusongera isibe ku kibazo cy'igitoro isanzwe ihangayikishije Abarundi bigatuma ubuzima bugorana kurusha. Uruganda rw'amakuru rwa Radinza mu gateka kawe rwagerageje kurondera utwara ishyirahamwe Regidez mu ntara ya Ngozi kugira agire icyo abivuga ku turamukena.
Imidogo ni myinshi impunzi z'Abarundi ziva mu makambi ya Kwayuka, Makeni hamwe na Maheba mu gihugu cha Zambia. Izo mpunzi zivuga ko haciye iminsi itari mike baburabuzwa bagakubitwa no gufungwa bagapfungwa iyo bafashwe basohotse amakambi babamo basohotse hanze guca udufaranga dusahiriza ibifungurwa ishyirahamwe HCR ribaha. Izo mpunzi zisaba ko umutekano wazo ukingirwa canke bakazironderera ikindi gihugu cozakira. N'inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Nkuko bivugwa na bamwe muri izo mpunzi, icyumviro cyo kuja kurondera icyorerenza hanze y'amakambi ngo caje inyuma yaho baboneye ko imfashanyo z'ibifungwa basanzwe bahabwa n'ishyirahamwe HCR tagikwiye kuba batayisahirije bashobora kwicwa n'inzara. Nico gituma abatari bake baca baja kurondera uturaka bigatuma baronka amafaranga make make. Bagatangazwa n'uko igipolisi cyo ngaho mu gihugu cya Zambia kibabonye kibafata bagakwitwa bagashaya mbere no gufungwa bagafungwa. Bakabona ko agatega kabo kari gukarahonyangwa muri kino gihe.
Nkaho imiryango yacu twafa kiramo n'inzara. Rero icyo Abarundi kubera ko twamenyereye gukora gasosi nkandi basanze n'impapuro bajya kurondera aho guca karasa kugira ngo tubone icyo tukabona mu muryango. Twebwe twabwira yuko batwaje kurondera icyorirenza kubera twaseri katakenera ibyo kurya mu nkambi bakutemera kuva mu bana bajya kurondera. Ariko tugeze hanze y'inkambi tukakubitwa tugashaya tukagira iravuga tukabura gutabara tugufashe cya gufunga. Ugufunga nako
izo mpunzi zisaba abategetsi b'igihugu cya Zambia gukora ibishoboka byose kugira ngo zironke iteka rikwiye n'umutekano wazo ukingigwe.
Bahunze kubwo umutekano muke wacu ariko nawe twahungiye naho batwashyiriye nta mutekano naho nyine dufite turaturatuzwa mbere bidasanzwe.
Uruganda rwa Radio Inzamba agatega kawe twarondeye abarongoye ayo makambi uko ari atatu cyo kimwe n'abarongoye ijamwe HCR muri icyo gihugu cya Zambia kugira ngo baduhe umuco kuri iyo midogo y'izo mpunzi ariko tukaba tutashoboye kubaronka.
Urakoze Jean Georges Kibogora. Nino ngaha duciye dusozera ano makuru. Nkaba nshimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi, ngashimira na bagenzi anje umwe wese ubwite ciwe bamfashije kuyaterukanya. Mugire aho muba mubahwe mubanyere mu byanyu n'agahwane.